Nzamba.
Nzambi la samirana.
Amakuru na Pierre Gahungu.
Turi ku munsi wa gatanu igenekerezo rya 18 Gitutu umwaka wa 2024 cuti namwe bagenzi mwashimiye gukurikira Radio Nzamba gateka kawe ndabahaye mwiriwe ndabahaniye ikaze brand makuru tubateguriye akaba gitwe n'izi mwingo nkuru nkuru zikurikira. Ingingo yarayifashwe na leta yo kugabanya gushika ku mafaranga 600,000 ikiro cy'isukari yakiriwe neza n'abanyagihugu, ariko ngo n'ubu ico giciro kiracari hejuru hisunzwe ubushobozi bw'abanyagihugu. Bagasaba leta ko yobandanya y'igico kibazo reka n'umwishira hamwe ry'abaguzi abuko niko babibona. Abantu 14 nibo bamaze kuribwa n'imbwa ziyerereza mu makomini 3 y'intara ya Kayanza mu kiringo kidashikana iminsi 10. Ibyo bitigiri bikaba bihagaritse umutima abanyagihugu mu gihe atanuru chancu rw'ibisade by'imbwa rurangwa muri kino gihe muri iyo ntara. Habandanya kuvugwa injyane zishingiye ku matongo hagati y'abasangwa n'abahungutse muri komini Nyanzalac y'intara ya Makamba. Abasangwa bavuga ko batariko baratunganyirizwa, bagasaba umukuru w'igihugu ubwiwe kubafasha kuronka umuti w'ico kibazo. Kwa ruguca ku mayange mukanyisase amakuru mwido nido.
Urakeneye kumenya makuru y'imvaho, umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi 3 akaburungu inzamba akaburungu org.
Ndasubiye kubahikaze, abantu 14 nibo bamaze kuribwa n'imbwa ziyerereza mu makomini 3 y'intara ya Kayanza mu kiringo kidashikana iminsi 10. Imbwa 12 nazo ziramaze kwicwa. Ibyo bikaba biriko biraba mu gihe mu ntara y'ubuvuzi ya Kayanza atarushanje rw'ibisazi by'imbwa ruhari, ku buryo bamwe mu baba bariwe n'izo mbwa bafite uburyo baja kwivuza mu ntara ya Cibitoke ahantu rubibe na Kayanza. Ubuyobozi bw'intara y'ubuvuzi ya Kayanza bakamenyesha ko urwo rucanco rugiye kuboneka vuba. Idonido na Jean Georges Kibogora.
Inkuru zitangwa n'abajeje intwaro muri iyo ntara zimenyesha ko mu makomine ya Kayanza mu Rutana Gatara abantu bashika 14 aribo bamaze kuribwa n'imbwa kuva ku igenekerezo rya 10 z'uku kwezi kwa Gitugutu. Muri komine ya Kayanza izo mbwa zari abantu 5 bo ku mitumba Nyamihogo, Ruhande na Gitwa. Ngaho imbwa 6 zarishwe. Muri komine Murutana ho abantu bakomerekejwe n'izo mbwa ni 4 bo ku mitumba ya Muruta, Nyamiyogoro na Karunyinya. Kuri iyo misozi imbwa 2 nizo zishwe. Muri komine ya Gatara naho hakomeretse abantu 5, imbwa 4 nazo zikaba zarishwe. Ivyo bikaba bishitse mu gihe mu turere twose tw'ubuvuzi tw'intara Kayanza atarucanje ruhavugwa. Bamwe muri abo bakomerekejwe n'izo mbwa bakaba baje kwivuriza ku bitaro by'akarere k'ubuvuzi Kandora mu ntara ya Cibitoke. Ariko badashoboye kubashika kubera uburyo kandi kubera ari kure, basaba leta kubibafashamwo nabo bagashobora kwivuza nk'abandi atawurahasiga ubuzima. Kuri icyo kibazo mu biro by'ubuvuzi bw'intara ya Kayanza babwira abanyagihugu ko borema ngo kuko mu kiringo kitarenye 7 uci itangura ubwo rucanco ruzwagwa amaze kuboneka. Ku ruhande rw'abajejwe intwaro naho basaba abanyagihugu mu makomine barongoye guhiga imbwa zose ziyerereza kugira zicwe. Abazitunze nabo basabwa kuzicancisha bakongera bakazugaranira mu mihana.
Jean Georges Kibogora arakenuye mu gisata cy'imibano hari ukutumvikana guturutse ku njyane z'amatongo hagati y'abasangwa n'abahungutse bava mu mutumba Buheka ni muri komini Nyanzarati mu ntara ya Makamba. Abasangwa bavuga ko birigo barafatwa abandi ngo bakagirwa ko iterabwoba. Basaba umukuru w'igihugu gufata icyo kibazo mu minwe kuko izindi nzego zananiwe no kubuzuriza. Inkuru ya Jean-Baptiste Bireha.
Nk'uko makuru dukura muri bamwe mu banyagihugu, intandaro y'uko gutumvikana hagati y'abasangwa n'abahungutse ni myaba iri mu mwonga wa Nyabarere. Uko kutumvikana ngo kukaba kwagiye habona aho sentare idasanzwe ijejwe amatasi y'amatungo n'andi matungo yafashe ingingo yo kwegurira imyaba yo muri uwo mwonga. Uwitwa Aron Guribiriho yaheruka guhunguka. Ayo makuru akabandanya avuga ko iyo myaba ingana n'amahegitari arenga 5 yarimwa n'imijyango ingana majana biri. Ayo makuru akavuga kandi ko iyo sentare mu gutanga iryo tongo atana karimbi kerekana aho rigera kashinzwe. Abo bene gusohogwa muri iryo tongo bavuga ko bariko bararenganywa kuko umugambi propao ariwo wari watunganije iyo myunga. Nkuko isoko ryacu ribitumenyesha, bagiriza bagejwe intwaro muri komine Nyanzarake harimo na mustanteri w'iyo komine kuba baragize uruhara mu gusohogwa muri ayo matongo bakoranye na bamwe mu bakomiseri b'iyo sentare igaca ishikiriza uwo mwunga wose. Yaraherutse guhunguka kandi atarabanza yatsinze. Isoko ryacu rikavuga ko ubu hadutse iterabwoba no gupfunga abo bose hagize icyo bashikirije. Akarero ni umupfakazi yitwa Genevera Nahimana afungiwe mu gashuka parake Imakamba ku bitariki zibiri z'ukwezi kw'icenda. Iruhande y'ibyo akaba yaciriwe kuriha miliyoni zirenga zitandatu z'amafaranga y'amarundi yagirizwa kuba yararanduye ibiti by'ibigazi bingana 42. Ayo makuru akemeza ko yahagaritse biturutse ku bakomiseri batatu b'iyo sentare idasanzwe aribo Siya Jali Siriake, Genga na George n'uwundi azi ku matagirano ya Gerevazi. Sivyo gusa n'ubuserukira abasa bahora barima muri iyo myunga nabo nyene ngo amaze iminsi agirirwa ko iterabwoba n'abantu bamusanga imuhiriwe. Abo banyagihugu basaba mukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye gufata icyo kibazo mu minwe akabarenganura kuko bamaze ngo kwitura inzego zitandukanye ntagire ikivamwo. Icyo kibazo ngo cyaranabwarutse mu kiganiro yerutse gutunganywa n'abavugizi batandukanye b'inzego z'igihugu. Kuri ayo makenga yose Ruganda kwa Radio Izamba hagati ya kawe twagerageje kurondera umusantere wa komine Nyanzarake Marigoret Irahunda cyo kimwe na buramatari w'intara ya Makamba Tantine Nshuti n'amagara kugira batange umuco kuri icyo kibazo, ariko ntitabashije kubaruka kuri telefoni zabo ngendanwa.
Jean-Baptiste Bireha nawe nyine tumukengurukire inyuma y'akaruhuko gato. Amagabo twateguriye tuyabandaniriza mu gisata cy'ubutunzi.
Inzamba.
Ingingo yo kugabanura igiciro cy'isukari yafashwe n'ubushikiranganji bw'ubudandaji yakiriwe neza mu banyagihugu, ariko rero n'ubu babona ko igiciro cy'ibihumbi 600 ku kilo ari menshi cyane bafatiye ku mikoro make hamwe n'ubukene abanyagihugu barimo. Iyi nkuru tuyibaze mugenzi wacu Odas Nimbona.
Ingingo yo kugabanura igiciro cy'isukari ubwayo ngo yari nziza, ariko n'ubundi igiciro kiguma ari kinini cyane ufatiye ku mikoro make abanyagihugu bafise, kuko ibihumbi 600 bitoroshe kuronka. Umvirize umwe muri abo banyagihugu.
Wanyine mukigihugu yarebwe yuko yabiharuye neza isukari ivuye hanze icyo bujumbura ibihumbi 243 ivuye hanze nani yakorewe i Burundi nayo koko babona umuvugo duga gushika kugera ku 300 cyangwa kibazo kibazo kiba bitandatu kibaza ko baje gusa yuko nkumbure ya mukigihugu yavuze tubareka nabi kandi wana kino kile kile gihindutse kuva ngo turashinze kuko ibyo byumva yarenze kuko iduze hafi ijana ku ijana. Ibyo rero yaba iduze ajya kugera ku ijana iragoye nyine umuntu yoshima.
Bavuga kandi ko ibiciro by'ibidandazwa bimwe bimwe biguma biduga kubera akagwi k'abategetsi bigaruriye urudandaza rw'ibintu bimwe bimwe.
Uyu urudandaza mu Burundi hanyuma yaje ne bakeye ibintu barabwira bishakiye bashaka baraduza uko bashatse barabinyegeza bakabijyana hanze turorera rero kora bagenera bihaye igihugu cy'abatoye na nabo batoye kandi n'ubuye twarabonye ubwihugu ariko yahimba ngo tuzubahe inyanya nka kwa kundi mba n'ubuzaza inyanya irabishireho cy'abatoye tamubye abatoye icyo gisukari kimaze kudakura mu 600 kibehuna ibihumbi 300 ejo. Nimbere mu kwezi kumwe bishasha bw'ibyo bibiri, nimbere byawe undi munani.
bibutse ko inyuma yaho ishyirahamwe Sosumo ridugirije igiciro cy'isukari kiva ku 300,300 kija ku 800 abatari bake harimo n'umukuru w'igihugu baravyamirije akaba ari naco catumye ubushikiranganje bw'ubudandaji bukura ko amafaranga 200,000
Mwishira hamwe abuko jebaguzi niko nabo babibona Pianduwayo arirongoye abona ko igiciro c'600,000 by'amafaranga y'amarundi ku kilo akiri umurengera hisunzwe ubushobozi bw'abanyagihugu aranegura kandi ibibazo bibandanya birangwa mu rudandazwa rw'isukari agasaba ko hoshigwaho ibihano ruhasha kugira ngo ico gisata gikurikize amategeko kurekira
Ingingo umushikiranganji ajejwe ubudandaji yarafashe yuko gusubiza igiciro cy'isukari ku 500,000 ni ingingo turabona muri amakuru tubona yuko ari nk'inkebuzo kuko nk'uko twari twabishikirije hariho abaresponsable usanga bafata ingingo batabanje kugisha inama umushikiranganji bakurikira ibyo rero tukabona yuko ari inkebuzo no ku bandi bakabuza baracisha aho bigombeye kugira ngo bafate ingingo batabanje kubimenyesha abatwara Mugabo ishini na chani uko uliko la la nchagichiro chibi humitada kukukiro nchagichiro uraze cha wala andi wa yukura haanje ama zdraare wa taero msimili banhe mhuru ya republika huko nchua hilo ya yishikirije tuwewele rumuri ya mkutu wa kufi nchagichiro nesosu moko jari ishira mizareta nivari kukawa shigichiro kingana na shaki indi wala andi wa yukura haanje kani wali nje kukura ama faranga hatawa tutane ayo faranga yuko mugunzi uliko aba amikoro agumari menshi mugabo muri make turakenguruka kandi n'andi yuko ubushikiranganje yakebuye rero wese sumo reka mbere iyo nkebuzo ikaba yerekeye na ko kandi batware bahava bishimira igiciro batwanye kumenyesha abakurira
Pierre Nduwayo arongoye ishyirahamwe ry'abaguzi abuko akaba yabivugiye kuri radio Bonesha FM Ikibazo cy'ubukene buzura inzara kibandanya kibonekeza mu Burundi ibyo bivugwa n'ishyirahamwe PASEM Faustin Ndikumana arirongoye abona ko kugira ngo ubwo bukene bugabanuke leta yari ikwiye gukora ibishoboka byose ngo hagwizwe umwimbu iyo leta ayisaba guhimiriza abanyagihugu kurima kijambere guteza imbere ubushakashatsi mu gisata cy'uburimyi no kuronsa icyo gisata uburyo bukwiye Dutega matwi Faustin Ndikumana abivuga mu ntumbero yo kwibuka umunsi mpuzamakungu wahariwe gufungura neza n'uwahariwe kurwanya ubukene n'iminsi ihimbazwa ku magenekerezo ya 16 na 17 ukwezi kw'icumi uko umwaka utashe
dusubiye mu minsi yahera mu karaba idari byavugiwe mu nama hukuma y'uburimyi n'uko ico gihe byerekana ko igipimo c'inzara ico gihe cari 40% bakava ko abarundi bari mu bashobora kuba badafungura bikwiye uravye abandi mu bindi bihugu ivyo rero urabona haraciyemo n'umwanya munini w'ingorane za politike n'izindi abantu kubura abandanya biyongeye ugacuraba ibiciro by'ibiribwa aho bigeze gushika uno munsi urabona yuko bituma amikoro y'ababigura aba make ivyo rero nica byongereza gufungura ibidakwiye bikongereza n'ubukene cyane mu miryango kuko iyo ibifungurwa bizimbye cyane ubukene butabwinjira mu miryango ku buryo budasanzwe hanyuma karaba rero n'ingene umwimbu mu Burundi ubone kurabyo bye bitarande matare hektare ibirikana yuko mu Burundi kiri hasi uravye mu bindi bihugu bya Afrika nyene bimeze twibaza rero yuko ibintu bituma ibyo mu mwimbu utiyongera neza n'ibi by'amatongo yagabanutse uwavuga yuko ari munsi ya igice cya hektare ku muryango ugatusanga ibijanye n'umwavu ugasanga ushobora kudakwiye ugasanga ibijanye n'imbuto zibonetse zitevye cyangwa zidakwiye zizimvye ibijanye no kurondera la mekanizasi ingene hoza uburyo bundi bwo kurima ahantu hanini kuma turima kuturimisha yasuka ugasanga ubushakashatsi ntibukwiye hanyuma tusanga ibijanye n'abarimyi bonyine ugasanga abarimyi ntibafise ubumenyi bukwiye bimwe byo kugira verigalizasiyo kubakurikirana ugasanga ntibikwiye ugasanga leta rero nayo nyine muri politike ugasanga ibyo gukanifya nta mastatistike ahari aza arerekana ibyo bifunge n'ibimeze ugasanga amapolitike amwe amusangaje giturumbuka atizwe neza ningena amafaranga ya biji usanga ashyirwa muri icyo gisata imwe n'abafekite ningena abangana ugasanga haracarimo agahatsi ibyo rero nibyo bigiye byo kwicarigwa kugira umwimbu w'uburimyi ushobore kwiyongera kuko naye ahandi ho umwimbu ubanaje kuguma umeze ibiciro bikaduga tuzoguma usanga turiko turasubira inyuma.
Faustin Ndikumana arongoye ishyirahamwe Parsem ni no kuri iryo jugiwe duciye dusozerera ko amakuru twari turateguriye kuri uno munsi wa gatanu. Reka nshimire mwebwe mwese mwaduteze abiri, nshimire na bagenzi banje bafashije kuyegeranya kuri mikro ari kumwe na Vyagahungu, ndabifurije kururanirwa mu vyanyu no mu banyu naho ubutaha